amanecer.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri we nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abahikaze mu makuru y'aka kanya. Mu Rwanda umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu yatanguje indwi yahari ubuzima mu gihugu.
Twarushaho kwegereza serivisi abaturage komatanyirije hamwe dushaka gukemura ikibazo tufitiye imibare mishyashya cyane cyane ku kibazo cyo kugwingira ikibazo cy'ibiro bikeya ugereranyije n'uko umwana angana.
Uyo ni umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda Daniel Ngamije. Ikambi ya Nyarugusu ibamwe impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo niyo ya mbere yakiri incancho z'ikiza cya COVID-19 mu makambi y'impunzi yo mu gihugu cya Tanzania. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani batangaje uno munsi ku wa mbere ko abandi bantu babiri bapfiriye mu bitaro inyuma y'uko bakomerekejwe n'insoro mu gihe cy'imyiyerekano yabaye ku munsi w'Imana yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani batangaje uno munsi ku wa mbere ko abandi bantu babiri bapfiriye mu bitaro inyuma y'uko bakomerekejwe n'insoro mu gihe cy'imyiyerekano yabaye ku munsi w'Imana yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze. Iryo shyirahamwe rivuga ko igitigiri cy'abamaze gupfa baguye mu myiyerekano yabaye ku munsi w'Imana kimaze kugera kuri 17. Abandi barenga 200 barakomeretse igihe abajejwe umutekano bakoresha insoro zica n'imyuka ibabaza mu maso kugira bashwiragize abari mu myiyerekano ku mugwa mukuru Khartoum no mu gisagara bifatanye cya Omdurman. Mara abajejwe umutekano barahakana ko bakoresheje insoro zica bavuga ko bakoresheje imyuka ibabaza mu maso kubera abari mu myiyerekano bateye ibiro by'igipolisi. Bamenyesha ko abapolisi batari munsi ya 39 bakomeretse igihe bariko bahangana n'abari mu myiyerekano ku munsi wa gatandatu heze. Iyo myiyerekano yabaye mu gihe igisirikare kiriko gitsimbataza ubutegetsi mu kugena urwego rushasha rujejwe kuyobora igihugu. Urwo rwego ruyobowe na General Abdel Al-Fattah Burhan rwakoresheje inama ya mbere ku munsi w'Imana urangiye rwatangaje ko leta y'igisivili izoshyirwaho mu minsi iri imbere. Umuhungu wa Colonel Gaddafi yitwa Saif al-Islam yandikishije kandidatire yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu ya Libya ategekanijwe mu kwezi gutaha. Thomas Kamirindi arabandanya inkuru.
Kugeza ubu nta waruzi aho Saif al-Islam yarahereye. Muri revolution yakuyeho ubutegetsi bwa se mu 2011 yatawe muri yombi afungwa n'umutwe witwaje intwaro wahitwa Zenten mu burengerazuba bwa Libya. Mu 2015 uyu mutwe wamukatiye urwo gupfa ariko uza kumurekura mu 2017. Kuva icyo gihe yasaga n'uwazimiriye ahantu hatazwi. Gusa mu kwezi kwa karindwi gushize yavuganye n'ikinyamakuru New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaza bwa mbere ko aziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Aherekejwe na voka we yiyandikishije mu biro bya komisiyo y'amatora mu mujyi wa Seba mu majyepfo ya Libya. Amatora yo kuri 24 y'ukwezi gutaha azaba abaye ya mbere na mbere mu mateka ya Libya. Saif al-Islam w'imyaka 49 y'amavuko ni umwana wa kabiri wa Muammar Gaddafi. Ashakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI kuva mu 2011. Rumukekaho ibyaha byibasiye inyokomuntu yaba yarakoreye rubanda muri revolution. Umuvugizi warwo yabwiye itangazamakuru ko ntacyo kandidatire ya Saif al-Islam ibihinduyeho.
Urakoze Thomas. Leta ya Amerika yakiye neza irekugwa ry'umumenyesha makuru w'umunyamerika Daniel Fenster yarapfungiwe muri Myanmar. Byatangajwe no munsi kuwa mbere n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Anthony Blinken. Blinken yavuze ko yarapfungiwe ubusa muri Myanmar, amenyesha ko Fenster azosubira kubonana n'umuryango wiwe vuba mu gihe babandanya gusaba irekugwa ry'abandi bapfungiwe ubusa muri icyo gihugu. Danny Fenster aheruka gucirwa igihano cy'imyaka 11 ibikorwa biruhije inyuma yuko amaze hafi y'amezi atandatu mu munyororo. Fenster yari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru gikorera kuri internet Frontier Myanmar. Ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye yari yagiriwe n'icyaha cyo gukwiragiza amakuru y'ibinyoma kandi aturira kuba yavuganye n'amashyirahamwe atemewe n'amategeko no kuba yarenze ku mategeko agenga impapuro z'inzira bita visa. mumenyesha makuru yararonse igihano gikomeye cyane mu bamenyesha makuru indwi bagiriwe n'ivyaha kuva igisirikare gikuyeho leta yari yatowe n'abanyagihugu ya Aung San Suu Kyi mu kwezi kwa kabiri. Ishirahamwe mpuzamakungu onirimenyesha ko abamenyesha makuru abakuru b'ibimenyesha makuru canke abasohora ibimenyesha makuru batari munsi ijana na 126 batawe mu mvuto kuva abasirikare bafashe ubutegetsi muri Myanmar. 47 muri bo baracapfunzwe naho benshi muri bo bataragirizwa ivyaha. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mushobora no kudukwirikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu akabarungu radio yacu vewa akabarungu com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda kuri uyu munsi wa mbere umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu yatanguje indwi yahari ubuzima mu gihugu. Ibindi kuri inkuru na Asumta Kaboyi.
Ministre w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel niwe watangije icyumweru cyahari ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Iki gikorwa cyabere mu kigo nderabuzima cya Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ariko cyanakorewe no hirya no hino mu gihugu. Nkuko byasobanuwe na Ministre w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel yavuze ko kuri iyi nshuro abaturage bazegerezwa serivisi.
Igishashya kigiye kuba twarushaho kwegereza serivisi abaturage zikomatanyirije hamwe dushaka gukemura ikibazo tufite imibare mishasha cyane cyane ku kibazo cyo kugwingira ikibazo cy'ibiro bikeya ugeranyije n'ukumwana angana ikibazo cy'abana bacikanywe n'urukingo rwa rw'imbasa ku babyeyi batabasha kuriganiza urubyaro kandi babyifuza. Kumva rero kuzana izi serivisi tukazigeza mu bigo nderabuzima byose mu gihugu ndetse no ku mashuri n'ahandi hose hazatoranywa kubera yuko hegereye abaturage kurushaho kandi tukahageza ibikenewe byose ari inkingo ari imiti biza gufasha.
Ministeri y'ubuzima yavuze ko kuri iyi nshuro kandi aribo bwa mbere abantu bakuru bagiye guhabwa ikinini kibavura inzoka.
Twajyaga dutanga nk'imiti yo kuvura inzoka abana kugeza ku myaka 15 ariko ubu n'abantu bakuru turaza kuyibaha kuko babana nawo bana. Iyo umwe rero afite izo nzoka ubushakashatsi bwatweretse ko afite uko yanduza umuryango n'abantu bakuru tuzatanga ibyo binini byo kubavura inzoka zo mu nda. Inzoka zo mu nda ni ikibazo gihangayikishije Minisiteri y'Ubuzima. Mu bushakashatsi twakoze nko mu bigo by'amashuri matoya abana bageze kuri 40% twagiye dusuzuma umusarani wabo dusanga bafite inzoka zitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari ipfundo tutari twafundura neza kugira ngo tugikemure mu buryo bwa burundu.
Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko kuri iyi nshuro abana bagera ku 77 bacikanywe bazakingirwa indwara y'imbasa. Ikibazo cy'abana bagwingira cyongeye kuvugwa nk'ikizavugutirwa umuti muri ubu bukangurambaga. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe imirire, imikurire no kurengera umwana na Dini Gatsinzi avuga ko muri iki cyumweru cy'ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana abana bafite ikibazo cy'imirire mibi bazafashwa.
Tufite abana 3% baragwingiye mu Rwanda ariko ngo twavuye kuri 38% muri ripoti ibanza tugarunga urugendo uracyahari ntirurerure. Gahunda ya guverinoma y'u Rwanda ni uko byaba 2024 baba ari 19% gusa 19%. Iyo rero birasaba ingufu zacu twese, gahunda yose ikorwa ni nyinshi. Urabizi ko hari izi ntungamubiri twanatanze hano uyu munsi zawongera mu gihe bwa mbere bafite abo bana bahabwa igikoma cya shisha kibondo ndetse no mu turere tumwe tw'igihugu twazahajwe cyane hari ababona no mu budehe bwa kabiri barabibona. Iyo rero ni gahunda nyinshi, hari ugushaha izo ngombanizamikurire, hari kwita ku babyeyi kumenya guteka indyo yuzuye ibikoni by'umudugudu.
Ababyeyi bakanguriwe gushyira imbaraga mu gushakira abana babo indyo yuzuye. Bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko ikibazo cy'ubukene ari cyo kibakoma imbere.
Ababyeyi batajya babasha kuba babonera abana babo umwanya kuko harimo nk'abo ubona bagenda bakazigira nk'abana abandi barumuna babo cyangwa bakuru babo bakagenda. Urumva ngo nimba yamusize mu gitondo wa wundi yamusigiye ntago ari bwa mwiteho aragenda. Cyabyo cyo bikonje nibyo ari bwamuhe ntare bwabasha kumushuhiriza. Harimo n'abyo kabajya gusabiriza yatabibonye rero urumva ntago abasha kuba ya mugabo.
Ibara yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima kuri uyu wa mbere igaragaza ko mu Rwanda hakiri ababyeyi bagera kuri 36% batarabasha kugana serivisi zo kuringaniza imbyaro. Iyi Minisiteri kandi inongeraho ko hakigaragara abana bagera ku 8% nabo bafite ikibazo cy'ibiro bike bitagendanye n'imyaka yabo. Ministeri y'Ubuzima yongeyeho ko hakiri ababyeyi bagera kuri 56% batisuzumisha inshuro zose zagenwe mu gihe batwite. Icyumweru cy'ubukangurambaga bugamije kwita ku buzima bw'umubyeyi y'umubyeyi n'umwana cyatangiye kuri uyu wa mbere kizasozwa tariki ya 26 z'ukwezi kwa 11. Iki cyumweru gifite insanganyamatsiko igira iti twese hamwe duhagurukire kurandura imbasa dukingiza abana bacu duhashya n'ibibazo bibangamiye ubuzima bwacu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Ikambi ya Nyarugusu ibamo impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo niyo ya mbere yakiriye incancho za COVID-19 mu makambi impunzi yo mu gihugu cha Tanzania. Idonido kuri inkuru na James Joven.
Hafi imyaka ibiri iriko irarumana kuva ico kiza gitanguye kuvugwa mu gihugu c'Ubushinwa mu mpera z'umwaka w'2019 kubwo gushika n'ubu abarundi batuye mu nkambi za Rutanyarugusu na Mutenderi bari bwaronswe urucanco gusa bigishijwe uko birinda umugera. Tanzania mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yarakiriye urucanco rwa mbere rwitwa Johnson & Johnson kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera hafi miliyoni. Izo chancho zahereye mu baturage bayo gusa. Incanco zibaye iza kabiri zitwa Sinopharm zishika 500,000 zikorerwa mu Bushinwa izo igiye gutanga ku mpunzi no kubandaniriza ko ku baturage bataronse iya mbere. Muganga mukuru w'ivuriro rivura impunzi z'abarundi n'abanyekongo bose hamwe Dr Henry Chinyuka niwe yakiriye izo ncanco ejo kuwa Mungu. Izo canco zitwa Sinopharm zigera 300,000 biraboneka neza yuko ari zikeye cyane ku mpunzi abarundi n'abanyekongo zigera hafi 100,000 zituye mu nkambi ya Nyarugusu.
Tuliweza kupokea dozi 3,000 kutoka mkoa za chanjo ya uviko aina ya Sinopharm. Kwa hizi chanjo tuliweza kuzisambaza katika
twakirie inchanjo zigera 300,000 kuva mu mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Dutegekanya kubanza gucandaga abakozi b'amashyirahamwe abarongozi b'ikambi hamwe n'abaganga bakorera ku ivuriro rikuru n'ayandi matomato ari mu nkambi. Niko byiyumvamwe gusa hanyuma tuzaherukira ku mpunzi zose. Izi ncanco nizike ugereranije n'impunzi zibarizwa muri kambi. Dutegereje kuzozana izindi ncanco nyuma yaho tubonye uko impunzi zakiriye uwo mugambi. Izi ncanco ucandagwa kabiri kandi bitwara iminsi 21 kugira ugaruke gucandagwa ubugira kabiri.
Ncanjo ya kwanza kuanzia siku ya kwanza ulipopata chanjo mpaka siku ya 21 unaweza ukarudi kupata chanjo ya pili.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zirashima yuko izo ncanco naho zatebye gushika mu nkambi ariko zije hageze kubera gushika ubu atamugwayi yaravugwa muri ayo makambi. Gusa zisaba amashyirahamwe kubandanya abacungera bikwiye no kubashikiriza imiti ku mavuriro.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi n'ukuri turashima.
Hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi
murabukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwegwe turi impunzi bamwe bamwe nibantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye.
Ubwo twasaba amashira hamwe asanzwe afasha impunzi ko yo hagarara ikibazo cye kijanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro.
Nta mpamvu yavuzwe na Leta ya Tanzania kuki izo mpunzi zirimo guhabwa Sinopharm aho guhabwa Johnson & Johnson. Gusa yemeza ko Sinopharm ariyo ihari muri iki gihe nyuma yaho Johnson & Johnson yashitse mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yaheze hatagize igihinduka. Umugambi uzoca ubandaniriza mu nkambi za Nduta na Mutenderi mu ntumbero yo gukingira impunzi umugera uhangayikishije amakungu corona kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cha Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Tugushimire James Joven. Kuva ku itariki y'8 gushika ku itariki ya 12 y'uko kwezi kw'11 mu rwaruka rw'abarongoye abandi mu karere ka Afrika rurenga 10,000 rwarakurikiranye inama yitiriwe Africa Youth Leadership Summit, ULEAD Summit 2021 igira 5. Iyo nama ishyira imbere imigambi y'urwaruka ry'ishyirahamwe EAC yari igize iminsi ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Mukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka Nyafurika Eric Nsengimana yari muri iyo nama. Mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika aratangura avuga uko iyo nama yagenze. Yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Inama yatanguye ya Arusha ku munsi wa mbere iri kigenda neza, byo bategekanije ku rutonde na cyane cyane ibijyanye n'inyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza. Na cyane cyane yuguruwe n'userukira mukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajeje kwaruka muri Kenya kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitabye mu Burundi aho nicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze kuko urwaruka rwishi kubera ibihe turimo bya COVID ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga ibihumbi umunani hano hakaba hari nk'ibihumbi bitatu yarusha rero inama iri kugenda neza nk'uko yategekanijwe kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika no muri Afurika yose ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa none ubu hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka za Tunisia zose ziri ngaha.
Murashaka kutubwira nk'urwaruka rwo mu bihugu byegeranye n'u Burundi rwitavye iyo nama?
Urwaruka ruri mu bihugu byegeranye n'u Burundi ni Congo na Tanzania niho riko rirabera, u Rwanda nago ruri mu bihugu byegereye u Burundi ruri ngaha kandi ni kwinshi cyane twashoboye kwitaba ino nama ndetse n'u Burundi twashoboye gushika abantu 20 twitabye ino nama mu ino nama mpuzamakungu y'urwaruka mu bijyanye n'iterambere no gufunga neza.
Tugarutse ku kivugo cy'iyo nama, ibiriko birarangurwa canke ibiriko birashikirizwa ku byerekeye nka kazoza ka Afurika nk'ibi turazi ko muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose.
Ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijyanye no kurondera akazi urwaruka kubera ko nicyo kintu cya mbere bahagaze ko ingene ama programme y'urwaruka yoshigwa imbere amashyane mu bijyanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye mu bijyanye ni gutuma no guhanahana ibidandazwa no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ibyo bise e-commerce bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijyanye n'ingene urwaruka nyafurika gukorera hamwe no ku bijyanye kandi n'amahoro n'umutekano ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane urwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe, Afurika yoba ari Afurika imeze gute. Rero aho baratanga umwanya bakavugana ku buntu ze kuri programme bise Arusha Debate bakagira bakavugana baka urwaruka kuri Afurika twifuze cyo iyo bimeze gute nk'urwaruka rw'abaruserukira Urundi mu bihugu bitandukanye kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kuraba ingene urwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika rushobora kuronka mbere n'ingene rushobora kubaho ndetse inama kandi ikaba yatewe iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ari nawe asanzwe aserukira URID ariwe patro wa URID hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe injira ajejwe akarere ka EAC no kuvuga East African Community ndetse n'abandi batandukanye bakubihugu batandukanye basoye kuyita babicishije ku murongo.
Ku byerekeye kimwe mu byivugo by'iyo nama kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabibuze uwo n'ibihe bihambaye cyane rwose aho ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyari gisanzwe gikomeye hatariyongera ko icyo kiza cya COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cyokorwa mu buryo bwihutirwa nk'ibi ibintu urwaruka ruriko rurasaba muri iyo nama nk'ibi.
Inama izohera itariki 12 n'umusetso itariki 11 niyo tuzogira amarekomandasiyo y'ibyo tuzoshobora gushyira imbere ariko ubu bari kwarashyira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bitandukanye ndetse no guhanahana ama opportunity no kuvuga ayari aha akawundi muntu akashobora kuya benefisi yako ni zo programme bariko barashyira habona na cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere abari mu makoperative abari muri mu by'amahoro abari mu byo gushyira hamwe urwaruka kugira ngo dushobore gushyira imbere ibijyanye n'iterambere rya Afurika rero ibyo bari ko barahagarara ko cyane cyane ko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce no kuvuga urudandazwa ruciye kuri internet byoroshye. Hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri bijyanye na e-commerce, ko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine ntibuyemera kubera ko ngira ngo bipana n'ingene igihugu kiba kiriko kirayinjira mu buhinga bwa none, ubwo tusanga hari amakode amwe adashobora gutanga, ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce. Rero mu ntuzeye ubu ariko baragira bati barahenana ivyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere ya Afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi, ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri, bafite isoko niniya cyane yo kurima ipiripiri, bavuga bati twashobora kugira mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu hanyuma mukashorera mu Rwanda, tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri Chine. Rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye, ibyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye mwo bitaraba ibimuraha.
Tufite umunywanyi w'iradiyo hejuru ry'Amerika, Desire, muraho murakomeye? Muri hehe? Ni byiza cyane rwose, turiko tuvuga cyane cyane ku nama yo kwihuza urwaruka tuvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Iyi nama mushaka no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenyi. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi kumwe n'umwe mu Barundi bagiye muri iyo nama, akaba arongoye n'ishyirahamwe AJAP Africaine. Desire, mufite ikibazo, icyumviro, duga ku ijambo mukanya gato.
Ko mbanze kuramutse mutumire mwadutumiriye.
Ndabaramukije Desire.
Amazi ikibazo nari ifite, murabona nk'abantu tuba ino mu hagati, n'ibyo bya iryo terambere bizushika tweri dushikiye.
Urakoze kuri icyo kibazo cyiza, Eric Nsengimana.
Murakoze cyane Dezi, iterambere rirashikarika bashikira, kandi murazi ko imigambi myinshi iriko irakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye, nimba na imigambi y'amaproje aba yateguwe abera mu ntara, rero azoshikira. Ariko ikintu cya mbere na Leta y'u Burundi iriko irashyira imbere ni uko mwagerageza kwinjira mu makoperative mukaja mu mashyirahamwe kugira ngo byorohe, n'uko z'umugambi kuronka abo bakorana byoroshe. Nayo iyo uri wenyine nyene kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyine biraheza bikagorana, ariko abakora imigambi iyo bayicishije cyane cyane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushikira benshi bishoboka, no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshe kuko baba basanzwe babikora.
Murakoze kunyishyura umuhaye. Turi kumwe kandi na Daniel, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, turabakunda cyane.
Murakoze cyane rwose, natwe turabakunda. Muri hehe ga Daniel?
Ndi mu Rwanda.
Kandi kazina ni nde?
Ni Nizeyimana.
Nizeyimana, duga ku ijambo, ikibazo cy'imvuye.
Ikibazo nabaza urwo rubyiruko.
Yego.
Ese ibura akenshi ko usanga ibura ry'akazi muri Afurika biterwa akenshi n'amasomo abana baba barize mu mashuri, bitewe n'uko imirimo mu bihugu mu bigaragara iba itahari, hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afurika bijyane n'imirimo ihaboneka? Noneho ikibazo cya kabiri, hakorwa mbese kubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumvamo, ahubwo bagahitirwamo ayo bumva Leta yifuza ko biga?
Ibibazo byiza. Ibibazo bya kabiri, ikibazo cya kabiri, ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho, icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Ariko reka ndamuhakanya Sengimana agira icyo avuze ku kibazo cya mbere, duga kuri jambo Eric.
Murakoze cyane. Ku bijyanye n'ibijyanye n'inyigisho zijyanye no kwihangira imirimo, abantu benshi ubu bariko amareta menshi atandukanye bariko arahindura amaprograme ajyanye no kwigisha, mvuze nk'aho mperereye mu Burundi, baramaze kugira guhindura programme bahereye mu mashuri matoya bita fondamental. Muri icyo gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rugakura ruzi ko rurangitse amashuri rutegetswe kwikorera ibijyanye n'iterambere, rukarangiza rutazi ko rutozerinze yakoze muri ico gihe barisa ari cyiza ko umuntu ahejeje ishure aca aronka ibyo ashobora gukora ndetse no gukora amashirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere. Ibyo rero ni ubundi biri ku meza y'ibyo turiko turavuganako, ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipira muri mu kwigisha yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura iyo nyifato ibi babikije mu mashure y'intango.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Jean Baptiste. Muraho Jean Baptiste.
Muraho.
Turaho turakomeye. Muri hega Jean Baptiste?
Mu Rwanda, ndijumbura Jean Baptiste mu karere ka Ruhango.
Ni vyiza cane gose. Kandi kazina ninde?
Nijumbusha Jean Baptiste, ariko kuzina za kabine ni batterie faible.
Batterie faible ni ukugira batterie forte?
No, faible.
Ego ni vyiza cane gose. Reka rero muje kwijamuduge kwijambo ikibazo cy'imviro. Turiko tuvuga kunama ikwibera Yarusha mu gihugu cya Tanzania, inama yahuje urwaruka.
Ikibazo mfite ndumva ko babahugura ku bijyanye na entrepreneurship, ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro, icyo bita capital. Noneho umuntu akaba yarabyize mu bitabo, ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro. Ubwo buryo ki babafasha gute kuryo kibagana nk'amabanki kugira ngo abone ukuntu babone nk'inguzanyo mu kugira ngo bashinge nk'iyo mishinga, wenda baba barize hano kugira ngo batangize nka ntuze batangize umushinga.
Ikibazo cyiza Eric Sengibana, ico kibazo cyo bakiko kirakicikirizwa kuko ni kibazo urwaruka rwamara rwashikirije umwanya wose, naho haba hari imigambi myiza, ibyumviro byiza, kenshi na kenshi umutahe urabura. Ni bibazo byo kugira ngo uronke ingurane, navyo bikaba bitoroshe kugwaruka utaratangura gukora. Ico kibazo cyo bakiko kirashikirizwa muri iyo nama.
Navuze ko bariko barashikiriza ibibazo byose bihanze urwaruka n'ibyo birimo, ariko kuco nobwira urwaruka kubijyanye no kubura imitahe no kubura ubwishingizi, nibaza ko kuri ibyo byoroshye cyane nko mu bihugu bimwe bimwe bimaze kutahura akamaro k'urwaruka. K'urwaruka karahara mu Rwanda ntibacura canke se urwaruka nk'uko wahakutuwa igihugu cya Tanzania bivutse, nibo benshi muri Afurika kandi nibo bashobora kugira ku bwinshi batereye mu rwaruka. Rero amaleta amaze kubitahura ariko aratorera umuti icyo kibazo, kandi ubu bakaba batwemereye ko kigiye kuja mu mino ya yase, ni ukuvuga kigiye kuja mu mino y'ibihugu bitetoka. Rero bizoba byoroshe nk'ibihugu bihurikiye ngaha ko bashobora gutora inyishu byoroshe, nk'uko Uburundi buriko buratora inyishu kuri icyo kibazo. Na cyo nyine cyabaye ikikomeye kuva kera, ariko uno munsi kikaba kiriko kiroroha. Rero no mu bindi bihugu naho nyene novuga ko naho nyene boshira imbere cyane kugira pledoye ku maleta yabo, kugira ngo urwaruka rudafise ubwishingizi rushobore kubironka.
Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimiye ko mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Fasilge Beyehu, amakuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fideni Yongabo. Abasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.
It's the MP Record, Dr. Maj Production, Holy Seven, your smile. Na upendo dusangiri jambo ya huje benshi muri sanga ya kose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo hisa nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu munara